Imwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze neza mu kiganiro muri Isanga. Ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro muri Isanga kimara isaha kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'I Bujumbura mu Burundi n'I Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Ku isi hose igitigiri cy'abana bari hagati y'ibihumbi ijana na mirongo itanu n'ibihumbi amajana abiri bavukana ubumuga bw'ikirenge cyizinze bwiswe ubugaru. Mbega ubwo bumuga buterwa n'iki? Buvugwa, buravugwa, bugakira? Ni bimwe mu byo tugiye gucijya nino tubifashijwemo n'ishyirahamwe Hope Works Burundi muri aka kanya. Ikaze neza mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Nkuko bisanzwe murashaka kudusanga ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho mushaka gushikiriza ibyo bibazo cyangwa ibyo vyumviro. Adresse yacu ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Ikaze neza mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Turabararitse rero mushike ku rubuga rwacu rwa Facebook. Turatanga ikiganiro muri Isanga, mushikirize ibibazo n'ivyumviro ku kibazo cy'uno munsi, ubumuga twita ubugaru, club foot mu Cyongereza canke pied bot mu Gifaransa. Ikaze neza mbere ko dutangura, reka tubaha akaririmbo ka Masamba kitiriwe Ntukihebe.
Mugira buryo mutumwe ni wigira inama ntukihebe mama ibyiza biri imbere muvandimwe umbi nama mugira buryo mutumwe ni wigira inama ntukihebe mama ibyiza biri imbere. Twahuye n'ibizazane byinshi guhora twigunze nkaho nta kirengera, guhora n'agahinda kadashira, guhora n'amarira menshi mu maso. Ihorere mama, ihorere shenge, ihorere mama, ihorere shenge. Kwiyanga no kutiyitaho, kubona ibyiza nkaho ntacyo bimaze. Si wo muti na gato, n'ukuri si wo muti, ahubwo nimwegere abajyanama babafashe kuva mu bwigunge, babafashe kuva mu bwigunge. Uva amasengesho y'abagukunda,
kashi jubuzima okupa bagiro munezero bagire amahoro bagiro munezero bagire amahoro bagiro munezero bagire amahoro
karirimbo kari karirimbo kama samba kitwa ntukihebe reka rero tujye mu kiganiro nyizina no munsi ni munsi wa gatatu tuganira kubijanye n'amagara y'abantu mu kiganiro muri isanga nkuko twabagiye mbere ku isi hose igitigiri cy'abana bari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 200 bavukana ubumuga bw'ikirenge cyizinze bwiswe ubugaru mbega ubwo bumuga butegwa n'iki buvugwa gute buravugwa ivyo ni bimwe mu byo tugiye kwiheza nishira hamwe Hope Walks Burundi gita habana bagendana ubwo bumuga abana bavukana ubwo bumuga abenshi barakeka ko ubwo bumuga buba bwatewe n'imvumo imvumo mu muryango canke uburozi canke ibindi bintazi reka rada dusigurire donido y'iki kibazo kivukana abenshi barakivukana tubiganira na mushinga ntahe Ladislas Butoyi umushinga bikorwa canke umuyobozi w'irishira hamwe Hope Walks Burundi mushinga ntahe Ladislas Butoyi kaze neza mu kiganiro muri sankano ku ishuri ry'America
murakoze
ego ndumva umengo agatelefone nika ariko kashamwe neza ariko twizere ko biza kugenda neza amushinga nayo gutoye muranyumva neza
ndabumva neza namba ya parole neza ariko
ndabumva tura tubandanye tugerageza nibitakunda turakoresha ubundi buryo ariko kumbure duhereye kuri ubu bumuga abenshi badatahura abenshi batinya cyane cyane abavyeyi babyara umwana bakabona amaguru yiwe nameze nk'ayabandi hama nabatayabonye amafoto twashize ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri radio yacu VOA basigurire uko ubwo bumuga buba buteye muri rusange murantunga cyane umushinga nta butoyi ibyo muri kumuvuga ni ibintu bihambaye kandi abaduteza amatwi barashaka kuvyumva neza ariko reka kumbure tukukure ku murongo twongere tukugarure kugira bakumve neza amajwi adacika reka dutumira mate twongere tugaruke murakoze turabandanya ikiganiro muri sanga
ijya kumata niki mwinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe mwuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
kabila simuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Radishwi rya Amerika twongeye tugarure umutumire wacu mushinga nahe Ladislas Butoyi rungoyishira hamwe Hope Walks Burundi mu gihugu cy'u Burundi akabagiye kudusobanurira byinshi bijanye n'ibikorwa byabo mu gihugu cy'u Burundi bijanye no gufasha ubumuga bita ubugaru mushinga nahe wari kuratubwira ingene ubwo bumuga bumeze kubatabuzi kubatarabubona nkabona navuze batabonye amasanamu twashize ku rubuga rwacu rwa Facebook muri rusange ubasigurira
murakoze cyane mupasane Oriane nariko narimba kandi mvuga nti ubumuga bw'ubugaru n'ubumuga bw'ukanwa bufata umwana akiri mu mbani ugafata ibirenge byose cyangwa kimwe iyo bwafashe ibirenge byose ibirenge birigonda bigahindukira bikaraba yari kimwe n'ikimwe yari kimwe cyafashwe icyo kirenge kirigonda kikaraba ikindi hanyuma kushikugu kumatohoza kukogwa igitera ubumuga bw'ubugaru ikiramenyekana ariko kenshi mu byo tumaze kubona ni uko ubumuga bw'ubugaru bwibonekeza cyane cyane mu bintu bijyanye n'akaronda ukuvuga iyo mu muryango hariho umubyeyi yibarutse umwana kuvukana n'ubugaru mu rubyaro rw'uwo muntu ruzokurikira atuba dufite n'amahirwe menshi yo gusangamwo uwundi mwana yavukanye ubumuga bw'ubugaru.
Ni ukuvuga ko atari ikintu umuntu ashobora kwirinda cyangwa kwikingira muri rusange.
Muri rusange ubumuga bw'ubugaru nta kintu umuntu ashobora gukora ngo yirinde. Ikintu gusa ubu turiko turarinda ni uko umuntu yavukanye ubwo bumuga bw'ubugaru azohereza akamugara ubuzima bwiwe bwose kubera atavuwe. Urumva ubu icyo ushobora gukinga ni ubumuga umuntu ashobora kumarana ubuzima
ego nkuko tuvyumva mu gihugu c'Uburundi muravura ubu bumuga onye kuri Hope Works ngo tubwira muri make ingene mubikora hanyuma turabandanye twumve nimba n'abakuze nabo nyene bashobora kuba bataronsa ayo mahigo y'ukuvugo bakiri bato niba nabo nyene mubafasha muvura gute ubwo bumuga mu kigo canyu ngahe Bujumbura.
Urakoze cyane aha mu Burundi ubumuga bwo kuvura ubugaru mu Burundi ukorwa n'amashyirahamwe abiri ishyirahamwe ryitwa Hope Works hamwe bifatanyije n'irindi shyirahamwe n'ihuriro ry'ibigo by'abagendana ubumuga mu Burundi. Aha mu Burundi rero turafise ibigo twaseho ibigo cyenda bivura ubwo bumuga bw'ubugaru dukoresheje icyo bita ubuhinga bwa prophet. Mu buhinga bwa prophet rero ingero zivura ubugaru tuvura mu ntambwe ziriye. Intambwe ya mbere ni intambwe yo kugorora, ni ukuvuga umwana yapfunye cya birenge byigonze birabana turamuzana kwa muganga hanyuma tukagira ibyo bita tukamugorora dukoresheje iminwe hanyuma duheje kumugorora tukaza tumushyiraho isima ijyayo kwa muganga. Ibyo turabigira inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu nko gushyira kuri munani gatandatu munani. Icyo gihe niho tuba tubona yuko ikirenge cy'umwana cyamaze kugororoka neza cyo kimwe n'ubundi mwana yavutse adafite ubwo bumuga. Tumaze kubona ko icyo kirenge cyagororotse cyo twita mu Kirundi guca gati mu Gifaransa bita sinosomi. Hanyuma izo bimeze tuba twabonye ko ikirenge cyagororotse neza cyo tumwambika uturaso twagenewe ubugaru kugira ngo bwa bumuga ntibuzoheze bugaruke. Tuba tugiye mu ntambwe ya kabiri yitwa gushyigikira igororoka tuba twarabuze. Rero muri ibyo bigo cyenda byose navuze biri ngaha mu Burundi hose ukora cyo kimwe. Uwo mugambi wa Hope Works ukorerwa ngaha mu Burundi urakorerwa no mu bindi bihugu byatutangiye akarere haba mu Rwanda haba muri Congo haba muri Kenya no mu bindi bihugu bitari bya Afurika. Rero ingaruka ingahe iwacu mu Burundi ibigo dufite ni cyenda. Icya mbere ingahe Bujumbura ni ikigo cy'umwirinda kizizi bacyita mu Gifaransa Existence de Bujumbura. Turafite kandi n'ikindi kigo kiri hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega muri Senat igororo ry'abagendana ubumuga. Tukaba dufite n'ikindi kigo kiri Makamba. Turafite n'ikindi kigo cy'abambwa kiri i Muyinga. Hanyuma turafite n'ibitaro ziri ahantu hitwa mu Mibo mu ntara ya Ngozi. Turafite n'ibindi bitaro biri mu Ruyigi byitwa Rema. Turafite n'ibindi bitaro bitatu ibitaro bya Rumonge akaba n'ibitaro bya Kirundo n'ibitaro bya Shitoro. Ibyo bigo bigiye kutondagura niho umuntu ababyeyi bashobora gutwara abana babo bakuriye ubugaru bakaronka ubufasha.
Ego tusubira inyuma birumvikana ko muri mu gihugu hagati mu ntara zitandukanye nyinshi ni byiza kumenya ariko twongere tugaruke ku kuntu mubafasha abo bantu abo bana bafite ubwo bugwayi. Mwavuze ibijanye n'isima mubashira ko kumvure ni nka kujya umuntu aba yavunitse kuguru nibyo mwashatse kuvuga isima bamushira ko ikamara ikiringo runaka rikagerageza kugorora uko kuguru.
Nasaba makuru kwisha kibazo isima tumushira ko nini bashira ku muryango nice yadukoresheje ngabo ubundi buhinga nyine koko urumva ari umuntu tuzi yadunitse sico kimwe n'umwana abakikuze koko tubavura turashwishwa ko umwana yoza akibuze ku munsi wa mbere atararenga imyaka ibiri to preference. Rero isima dukoresha nijyari kwa muganga nyine muri France bayita plaque nijyari kwa muganga bakoresha no ku bantu bavunitse.
Ego plaza hama twa twigeze kubaza tutimbega none nko mubivuze umwana byo bavyiza mu babazanye imbere y'imyaka ibiri abantu bakuze guko turabona nabantu bagendana ubwo bumuga bakuze bataronsa ayo mahigwe bobo izo sima canke ubwo buhinga nabwo nyene bwo ukunda mu kugororoka kuguru canke ntiba bigikunda
murakoze cyane cyose kubazo ngamse tokari uko ubugaru nta wujya mu ngare w'ikirundo batango igitiko roba kigirigita n'ubuga bw'ubugaru twasishuga yuko umwana goroba kimutse kuko umwana cyumwe bamuzare kumugorora akiri muto kumugorora biroroshye pas mwana mutoyi nabaze nta yanga ngo akase ubujyo bwinshi bwo kwa kwa muganga n'abaganga kandi mpaka kase mu kuganya muri no kwavura nicyo kimwe nasubwe muri programa yacu idutaka ubujyo bwinshi bwo dukoresha ubujyo bwinshi mu kuvura umwana mugabo kubera tubona yuko hariho abantu ababyeyi batabimenye kubwira abana babo barumpaye mahirwe yo kugwa hakiri kare abana bakuze nabo nyine turavura abana mugabo ku byo dufise ntiturenza ku myaka cumi n'itanu gushika kuri iyo myaka kuva ku myaka ibiri kuduga ni ubwa bwashiriji bwo gukora umuntu bwo kubaza kugira ngo kugororoka neza bishoboka ariko kandi biraheza bigafata umwanya munini cyane bigafata ubwinshi ariko gushyira ku myaka cumi n'itanu ubu ihinga dufite nayo iwacu turagerageza
murakoze cyane murakoze reka rero duhindukire ku murongo wa telefone abanywanyi biradijwe rya Amerika baratangiye kutugutwakura barafise ibibazo n'ivyumviro reka duhere ku witwa Bizimungu Jean Claude amahoro neza Jean Claude
na amahoro na amahoro
urahura komeye
yego turakomeye
ni vyiza cyane akabazo kuri ubu bumuga mu Burundi bita ubugaru
urabutawe cyakora muranyihanga kuko aha nandi ntabwo mbasha kubakurikirana ku murongo ari kure ko gusa ko nabonye ikiganiro muriho muri kuganira nashakaga mbase umutumire niba ubwo burwayi ese buravurwa bushobora gukira nanjye turahanga kumfite akana nanjye gasa nkaho kavukanye ubwo burwayi ubwo umuntu yaremaye biravugwa bigashyira akaba muzima na
uyu mwana afise imyaka ingahe cyangwa angana gute
amaze imyaka ibiri
urakoze reka tumubaze akabazo keza ati mbega umwana baramuvura iyo bamuvuye birahera burundu gamushinga ntayo rutoye alo umushinga nawe butoye umuntu wanyu ego bandanya
ndabumva neza nariho nabishura ati murakoze ku kibazo umwana iyo tumuvuye neza ni ukuvuga iyo atangiye kwivuza nka akivuza hakiri kare cyane gushika ku myaka ibiri agira ko atambuka n'ubutabizi ko yaba yarakokanye icyo kibazo atanashobora kumutandukanya n'undi mwana yavutse adafite ikibazo cy'ubugari ni ukuvuga iyo tumuvuye neza tukamukurikirana neza ababyeyi bagakurikiza urutonde kwa muganga babahaye umwana arakira neza ku buryo ushobora kumutandukanya n'undi mwana wese atandukanye n'ubumuga bw'ubugari
nkurikije kuri ako kabazo ka Jean Claude mbega ibyo biratumwa tubwiye mu bambika yo muri kumura bavura babyambaye ikiringo kingana gute biroroshe kuronka ibyo birato bigenda gute
murakoze cyane ibirato tubambika n'ibirato mu gifaransa tuzita atere do sinifique biroroshe kuronka mu ntango bakivyambara mu minsi ya mbere ya ntambwe yo kugorora iheze umwana afashe ageze mu ntambwe yo kwambara ibirato ni ukuvuga byambara amasaha mirongo ibiri n'atatu kuri mirongo ibiri n'ane mu mezi atatu ya mbere ayo mezi atatu araheze umwana araheze akabyambara mu ijoro kubera ko hageze ko ahaguruka cyangwa atambuka araheze akabyambara mu ijoro gusa cyane ku murango iyo aryamye akazobyambara gushyira ku myaka itanu imyaka itanu igeze ashagaho kwa muganga muri kontoro tugasuzuma tukaraba tukamubwira duti umwana wawe ntataye yarakize yitegurire kujya gutanga ishuri
ni ukuvuga ikigo cyanyu kirabakurikirana iyo myaka yose mu kubafashisha ibyo bikoresho nk'ibirato n'ibindi baba bakeneye
neza cyane ikigo cyacu umugambi wacu urafasha mu mugambi wacu umugambi wo kugarura mu Burundi turabafasha mu kubahiriza birazwi ese tubi umubyeyi ntaratumariya turabafise atelier twikorana babidukorera akabicuzanira tukabiza nasi ukabiha ibyo bigo nayo masanse nayo makinike dukorana bakaza barabiha ngo babyeyi bakazaha ku buntu kandi uko umwana akura muri azi ko niko n'ikirenge gikura turagenda turabahindurira inomero kugira ngo umwana wese umuhe ikibazo kimukwiye umubyeyi ntaratumariza ngo arire twebwe mu mugambi byose bise twimenya haba mu byo birazwi haba mu kubishikana ku mavuriro no mu bigo bavurira abo bana bavurirwamo haba no kubakurikirana mu mihana turafise abo twita abahanuzi b'abavyeyi cyangwa abavyeyi n'ama b'amagara y'abantu turaheza tukabarungika kugira ngo badufashe kuraba yuko umwana ariko arambara ikiraso neza umwana akurikiza impanuro bamuhaye umwana atariko arasubira inyuma.
Ego hama dusubira inyuma gato ku byo twavuze bijanye n'ivyumviro by'abantu kumbure ababa baje kubitura baba bakeneye ubwo bufasha bwo kugurura ayo maguru ariko twanavuze yuko abenshi usanga biyumvira ko mu miryango yabo hari birozi hari ibintu kumbure biva biterwa n'imivumo n'ibindi ibyo byumviro byabo bavyeyi baba baza babifise mu vyakira gute mu bahanura gute mu bafasha gute kuko niko abari ko biyumvira kumbure biratuma nabandi batibaza yuko bashobora kuvugwa n'ikigo nk'iki wanyu ibyumviro nk'ivyo mu bigwanya gute mu kibano nabo muba mugerageza kuja kugufasha
murakoze cyane iki kibazo ibyumviro mwene byo kuko muri ko murabivuga turabironka kandi ku bwinshi hari abaza bibaza yuko uwo muryango warozwe cyangwa uwo mwana yapfumwe cyangwa uwo mwana yapfukanye imivumo ya base na basekuruza cyangwa nk'ubu dufate haje ubuhinga bwo kubirondoka bijyanye n'amagara meza dufate nk'umubyeyi akaba yarikukanye undi hanyuma agaca abyara umwana afite ubwo bumuga baza avuga ati uyu mugambi aka kanyuza uyu mubyeyi ariko niko katumye amaguru y'ingonda hariho abandi bari bafite nk'ivyumviro dufate nk'akarorero umubyeyi yambara nk'ipantaro umubyeyi yiwungenda akambara nk'ipantaro batavuga ati umwana yavutse afite amaguru akebanye y'ubugaru kubera umubyeyi we yari yambara ipantaro urumva ibyumviro bidafashe ibyo twita mu gifaransa les idées fausses ni byinshi biriho rero iyo biyibye ni ukuvuga twebwe ku bitaro ku bitaro n'ibigo dukorana by'abagendana ubumuga twarasizeho abo twita abantu z'ababyeyi turaheza tukabakira tukabasigurira neza yuko ibyo byumviro bafise bidafashe hanyuma iyo dusanze nk'uwo mubyeyi yaragize ingorane mwene yo mu kibano turaheza tukarungika uwo muhanuzi w'ababyeyi akamusanga nimugira akagirisha inama umuryango wabaze cyangwa wagutse akabasigurira neza yuko ibyo byose biyumvira bidafashe atari byo byavuyeko ahubwo ubugari ari ubumuga bukanwa ufata uwo ari we wese yaba umwirabure yaba umuzungu yaba umuzungu ukamufata hanyuma tukagerageza uwo muhanuzi w'ababyeyi tuba twarumvise akagerageza kumvisha uwo muryango yuko ibyo bari bibwira atari byo ahubwo ikibida ari uko ubwo bumuga bwagiye abona buzoenda bukagororwa kandi bugakira kuko yaba ari nk'ibyo byinjira baba bimvira dufate ko ari umuvumo wo kwari uburozi twe kwa muganga nta burozi tuvura nta muvumo dukura ibyo babikunda yuko bavumbura
ubisiguye neza uti mwe muvura ibyo mubona urumva nk'uko byoba bibaye ibyo boja handi urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise Ephraim uraho neza uratwumva amahoro Ephraim aga telefone ndumva kacitse kumbure turagerageza tumugarure mu kanya ego murakoze cyane rero abo bavyitwa ko turavuga baba bagize ibyo bibazo byo gukumirwa kumbure mu kibano murabafasha hama n'abantiheze mwavuze yuko nabakuze mu bafasha gushika ku myaka 15 ariko turabona ku mbuga zanyu ngurukana bumenye yuko mufise n'abantu bakuze barenza 15 bobo mu bafasha gute murabaha byo kugendagendesha ko twumva biba bitagikunze ko mugongo rukuguru kwabo bigenda gute
arimo ko nabivuze mu ntango navuze yuko ishyirahamwe ryacu ho hose rikorana n'ibigo bigo by'abagendana ubumuga mu Burundi iyo bishyize tugasanga umuntu yarakuze yararembaga kurengerana kugororwa turaheza tukamurungika muri ibyo bigo by'abagendana ubumuga mu Burundi kugira ngo nimba ari byo bamuhabe ibikoresho by'inyunganirangingo babimuhe babimufashe kugira ashobore kwiyunguruza yaba mahinga yaba mpechiye yaba ibiki mbere muri no muri izo bigo cyane muri iyo shyirahamwe ryo mu rugo naniko bagenda umuga mu Burundi ariwe n'imigambi n'umusanga n'imigambi y'iterambere aheza bagashyiramo umuntu ubivanye n'ubushobozi bwiwe kugira ngo uwakumiwe ubugendera ubumuga cyane ubuye kugara cyane n'ubundi ntiyiyumve yuko ari nyuma y'abanzi ari nyuma y'umuryango ari nyuma adakumiwe aje mu banzi.
Murakoze cyane. Reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika, Kwizera Lucky. Amahoro neza, kaze neza.
Amahoro, amahoro ku ijwi rya Amerika. Muraho neza?
Turaho, turashima. Nawe?
Natwe turaho, turashima Imana. Tuza n'umutumirwa.
Yego, arakumva.
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga. Nagira mbaze wenda ntago nabashije gukurikirana ikiganiro bitewe n'uko n'ahantu ndi ubu ngubu ntago habasha tubasha gukurikira ku murongo wa FM.
Uherereye hehe?
Nerereye mu burasirazuba, karere ka Nyagatare, burasirazuba bw'u Rwanda.
Turagerageza kuraba icyo kibazo uko cyifashe hiyo cya FM. Ego, komeza.
Ntabwo tujya tumirwa ku murongo wa FM, ariko hari ibyo nabashije gusoma kuri poste mwarimu yatanze. Nagira ngo mbaze ese nk'abana bavukana iki kibazo cy'ubumuga bw'ibirenge, ese barafashwa bakaba bahabwa ubuvuzi cyangwa nyuma y'uko wenda bahawe ubuvuzi, ese birakurikiranwa mu muryango bakagira gahunda yo kuba babakurikirana bakabafasha?
Umutumire muri iri shyirahamwe ryabo Hope Walks Burundi, tubwiye yuko babakurikirana kugeza ku myaka itanu, babonye ko bavukanye ubumuga barabafasha, bakabafasha kubagorora ayo maguru, ibyo birenge. Nako
abatabashije kugenda, kuko hari abo bagorora ugasanga wenda ntago bakibasha kugenda, no kuba bakira ntago bikunda, ese nta kuntu babaha insimburangingo.
Reka twumve umutumire mushinga nawe butoyi. Umutumire arabajije ati birashika aho umwana byanka yuko mumuvura akaguma ubwo bumuga akabugumana mu buzima bwiwe, bigenda gute?
Murakoze ku kibazo. Birashobora gushika yuko umwana twavuye atashira neza, nazo biva kuki? Biva yuko umuvyeyi atakurikije gahunda cyane impanuro programa amuganga bamuhaye. Tufate nko muntu twebwe mu gihe cyo kugorora, turabwira umuvyeyi yuko igihe ariko isima araza kwa muganga rimwe kundi aza rimwe. Umuvyeyi rero ashobora nko kumuha gahunda yo kuza rimwe mu ndi kwa muganga kugira ngo guhindura isima, akazoza rimwe akagaruka ku kwezi kweze ameza biraheze akanabireba akongera akagaruka umwe nizo heza ngo simukize neza. Birashobora n'igihe kandi n'igihe tumusize ko turazo abavyeyi bakabona ngo ubumuga bwakize, kubera umwana aba yaragororotse utabize n'ububona akabona ati bwa ubumuga bwakize reka ngende mbandanye ibikorwa byanjye imirimo yanjye, hanyuma umwana yarakize akazogaruka kwa muganga nyuma y'imyaka ibiri cyangwa imyaka itatu ubumuga bwagarutse. Kuko iyo muzeyi adakurikije porogaramu amuganga bamuhaye ubumuga buragaruka. Rero muzeyi nk'uko bivuze irashobora gushika iyo muzeyi adakurikije impanuro porogaramu kwa muganga bamuhaye ubwo bumuga niho heza ngukire neza burashobora kugaruka nawe yoba yagororotse yakize.
Murakoze cyane. Ego,
ukumufasha turaheza tukatanga kumuvura tukamwumvisha tukamwigisha bikwiye, ariko turaheza kandi tugasubira tukamuvura akugira umwana tumubonye ubushasi.
Ego, kumbure mwatubwiye ibice bitandukanye muraza kubidusubiriramo aho muri mu gihugu hagati n'abari mu Rwanda, kumbure kugira ngo bafashe abandi abo babazi ibigo bigongora canke bivura ubumuga, uwo dutelefona bakatubwira kugira ngo abatwumva abariko barakurikirana ikiganiro mu Rwanda nabo nyene bashobore gufashwa baje aho ubu bumuga bushobora kuvugwa. Ego, mushinga nawe butoyi twongere utwibutse aho ibice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi amavuriro neza na neza amazina yavyo yazo ayariyo kugira ngo abantu bashobore kwitura abo baganga cyane cyane nk'abavyeyi bibungenze abavyeyi baheruka kuvyara bobo bikenewe yuko vuba bwango bategezwe kuja kuvuza abo bana bakiri bato
murakoze akamuga aha iwacu mu Burundi dufise ibigo 9 dufise ikigo kiri mu cyumba cyitwa Senizito turafise n'ikindi n'ikigo Senare kiri Gitega turafise n'ikigo cy'abamugaye kiri Makamba turafise n'ikindi kigo cy'abagara mu Muga kiri mu ntara ya Muyinga hanyuma turafise ibitaro byo mu Mibo mu ntara ya Ngozi turafise n'ibitaro mu ntara ya Ruyigi turafise ibitaro byo mu Rumonge ibitaro bikuru by'intara ya Rumonge turafise n'ibitaro bikuru by'intara ya Cibitoke tukaba dufise n'ibitaro bikuru by'intara ya Kirundo
murakoze cyane none kuri ivyo bigo byose naho nyine hose bararonka ubwo bufasha bwose bujanye no kubakira kubashira ko ayo masima kubahama ayo ma ivyo birato uko nyine mu bifasha ngaho ibujumbura canke hari abakenera kuzi ibujumbura
hose nta mpamvu bikenerwa ko umuntu ashyira ibujumbura canke aziyitega hari hose bamugura cyo kimwe abaganga n'abandi babikora twabigisha twabaye inyigisho zimwe sobwa ngo ibujumbura ngo ni kumva mukuri no bakora neza hose bakora cyo kimwe hari ibujumbura hari Makamba hari Muyinga hari Gitega hose nicyo kimwe ariko kandi kubera nzi yuko harimo nabo mu karere cyo kuba barakora twibiriza nashaka kubabwira yuko ni igihugu cy'u Rwanda ibigo bashobora kwica ngo hari ibitaro by'igahini ibitaro by'abantu bari igahini hariho n'ibitaro biri Gikondo hakaba n'ibitaro biri Muhima akaba ari ibitaro bya Kabuwayi akaba ari ibitaro by'Ibutare bigira byo ibitaro by'Ibutare hariho n'ibitaro by'Iruhengeri akaba ibitaro by'Igihundwe hari ibitaro by'Imasaka n'ikigo cy'abamugaye cy'Ibirima hari n'ibitaro by'Inyamata akaba ibitaro by'Ikibuye n'ibitaro by'Igisenyi hamwe n'ibitaro biri ahantu hitwa Igatagara ikigo cy'abamugaye cy'Ibirima
Banyonyi bishwe rya Amerika murumva yuko ubufasha burahari haba mu Burundi haba mu Rwanda nta mpamvu yuko umwana yovuka agakura afise ubwo bumuga kandi ubufasha buhari mu Burundi mwavyumvise yuko bavura ku buntu mu Rwanda ntitubizi neza kumbure mushinga nawe butoye arashaka kubimenya ibigo bimwe bimwe niba bivura ku buntu ariko mwumvise yuko nk'ikigo cabo Hope Works Burundi bavura ku buntu mushinga nare butoyi rero muravye abo mwakira ubushakashatsi mukora ku mwaka abana mufasha ni bangahe hanyuma kumbure abavuka bafise ubwo bumuga nabonyene ni bangahe
murakoze cyane ku kibazo reka imbere yuko nishobora kuri ikibazo kiri kigire mbanze mvuge gato kiri ibiti bisanga imibare mu Kinyarwanda mbanze mvuge yuko haba mu Burundi haba mu Rwanda aho si dukora ku bufasha bw'ishyirahamwe Hope Works rero kuvura hose ni ku buntu aha mu Burundi aba mu Rwanda haba no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho si Hope Works iriyo tuvura ku buntu mu nzego za kimari ingaruka zo kugitegera ku kibazo kijyanye n'imibare n'ibikigire twebwe nk'aha mu Burundi iwacu kuva dutangira kuvura turamaze kwakira abana bashyika ku 4000 twatangiye ngaha mu 2011 gushika uno munsi ku itariki ya 10 sukwezi kwa kane tumaze kwakira abana bashyika 4,800,000 tumaze kubitegereza nko ku mwaka turi hagati y'ibikigi y'abana 500,600 twakira buri mwaka bashasha babagane mu mwaka bw'ubugari turaze ku kwezi turi hagati y'abana 40,000,000 y'abana bashasha baba bavukana ubugari baza mu bigo ibyo bigo 9 bitandukanye kugira ngo baronse ubufasha
ego mwatubwiye ko ubwo bufasha mu bukura muri iyo shyirahamwe Hope Works ni ishyirahamwe mpuzamakungu ritunganijwe gute n'iryo mu kihe gihugu muri rusange
murakoze cyane ni ishyirahamwe Hope Works ni ishyirahamwe mpuzamakungu ifite icyicaro muri Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ishyirahamwe Rukristo rishimikiza yuko ubumuga bw'ubugari rifise intangiriro yo gukinga nukuni morura umuswaro umudaku taru kasei inijango
Amanone intambanye zimwe zimwe muhura nazo turumva ko uburyo atari kibazo cyane ariko izindi ntambanye mushobora kuba muhura nazo muri ibikorwa byanyu bya misi yose ezo barize
Murakoze cyane intambanye nyamukuru duhura ni ubwa mbere no gukari ukutamenya kuko umudeyi hari abazi bafishira ko ari bizi bintu azi twakagura kandi sidonagura yuko umugabo ugaruka kuri ibi ntazi ubigasuma abo bana basirabona amahirwe yo kuvuga ikindi kinyindi ntabwo zise ni ukubona ubumuga buri mu bumuga buke iyo umuntu avukanye ashobora kuvurwa kandi agakira kuko hari ubundi bumuga bwinshi iyo umuntu avukanye aba ubuzima bwiwe bwose azoba agendana ubwo bumuga ariko ikindi ubumuga bw'ubugaru iyo buvuwe kare burakira kandi neza rero dufite intambanyi yuko hari amashyirahamwe menshi icyo kintu atarakimenya ngo abishyire mu migambi yabo yihutirwa icyo no kuvuga mu makati strategi mu mapriorite kugira ngo ntihazongere umwana avukana ubwo bumuga kandi bwarari gushobora kuvuga kandi ugakira iyi ntambwe dufise ni ubuhene umubyeyi arashobora kumva kubona yuko umwana yavukanye ikibazo ariko ntashobora kumushikana kwa muganga kubera iki kubera ubukene rero urumva bifashe kuriya yuko imiryango ifasha abashyirahamwe afasha ibyo bintu atazihutira bica bituma hari abana bazokorana ubugana kandi basotegerejwe kubugendana iyi ntambamye igira kane nizo novuga yuko amapriorite y'intwaro y'amaguverinoma ya leta icyo kintu kijyanye n'ubugaru tubona umwenga gisa n'ikibagiwe
Murakoze cyane turaza kugaruka ku cyokogwa mu gihugu kindi mwavuze ukubona amashyirahamwe amwe atarizi neza atabikorera ko turagaruka tubije mu mizi reka tubanze tufate akanya twumviriza akaririmbo ka Chrisome nzokomeza nkwiringire tugira mate twongere tugaruke murakoze mwese
Uba mugisho gisumba byose azaguma mu gicucu kihoraho ndabwira uwiteka urubuhungiro n'igihome kinkingira nzakomeza winjire kugineza n'imbabazi zawe haleluya ramizina nje mutima wanje ririmba aza kubundikiza amoya ye kandi uzajyungira mu mababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kizingira kuko ari wowe buhungiro wagize isumba byose ubuturo nuko ntakiri kiza kuzaho na cyango kizegera ihema ryawe nzakomeza winjire kugineza imbabazi zawe haleluya nyambaza na yemi tare
Omakuba no mukako zavana nawe Zamuichuwayo Zamuhurande Zangereka agachiza kanje Aganyambata Najinitare Omakuba no mukako zavana nawe Zamuichuwayo
neza mwese radio ijwi ya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ko karirimba mwumvise ni Krizo ndasingwa nzakomeza nkiringire turi muri wa mwanya wo kwiganira ikibazo ibibazo by'amagara y'abantu nko bisanzwe ku munsi wa gatatu umutumire wacu no munsi ni mushinga nahe Butoyi Ladislas umwishira hamwe Hope Walks Burundi rikabarishira hamwe rifasha ubumuga bwitwa ubwubugaru mu gihugu cy'u Burundi ku isi hose rero igitigiri cy'abana bari hagati y'150,000 cyangwa 200,000 baravukana ubwo bumuga bw'ikirenge kiba cizinze tukaba rero tuko turiheza ubwo bumuga icyo buterwa ingene buvugwa na byinshi bijanye n'ubwo bumuga ego mushine nahe Butoyi twako turavuga ingene kumbure ubu bumuga buvugwa mu Burundi amashyira hamwe mwamwe ibitaro bimwe ingene bishobora gufasha muri uku kugerageza kuvura ababana hama twiheze mbega ico kugwa mu gihugu kugira ngo abana bafashwe kurusha leta mukorana gute bimeze gute ku rwego rwa leta ku rwego rw'igihugu
murakoze cyane ndeka mbere kuvuga ingene dukorana leta ashobora mu mugambi wacu mu mugambi w'ubugara mu Burundi dushiye mu kigo cy'abagenda mu Burundi twarumvikanye na twarayishyizeho amasezerano y'ubufatanye n'ubushikanganyi bw'amagara y'abantu ku kurwanya SIDA ruhonyanganda SIDA ayo masezerano akaba ari atwemerera kugenda mu bitaro bitandukanye no gukorera mu bitaro bya leta kugira ngo tugendere mu bitaro twigishe cyane cyane twigishe abaganga n'abakorerayo icyo bita gusuzuma umwana hakiri kare kugaruka kwa muganga rero kuri ayo masezerano y'ubufatanye dufise aradufasha cyane haba mu bijyanye no kuhimiriza gusasubiriza haba no mu bijyanye no kurungika abana kwa muganga hakiri kare nibwo bufatanye dufise hagati n'ubwa na leta na guverinoma y'u Burundi ariko kandi turifuza no uko twongera n'ubundi bufatanye bikorwa na n'ubushikanganyi bw'ubufatana muntu na cyane cyane mu byo dufasha kuvura abana cyane abakuze atarose amahirwe yo kuvura kwa muganga hakiri kare kuko nk'uko nabivuze hageze kuvura umuntu akuze iyo atamenye yuko ubumuga bw'ubugara buvurwa hakiri kare biratwara uburyo bwinshi butuma muri ho fose umugambi wacu wo kuvura mu Burundi ubwo buryo tutashobora kuburonka bisaba yuko dufatanya n'abandi bantu yaba ishyirahamwe cyangwa leta kugira ngo dushobore kuriha no kuvuza uwo muntu kugeza akiri rero uko dukorana na leta nuko n'icyo twifuza kuzokorana mu minsi za minsi mu bijyanye n'abantu bantu bakora mu gisata cy'abamugaye cyane mu gisata cy'amagara y'abantu cyane gisata cy'amagara y'abana n'abakenyezi na gushika ubu ni nokaidefi ni challenge kuko gushika ubu ni abantu gukuri bavuga ngo turamaze gukorana ibikorwa biseruka biboneka twobwaiiaiinakozaeukuno ariko mu ndinganizo dufise ni uko turiko turagerageza kudodora ahashoboka ahantu uvuga nko mu turafise nk'ishyirahamwe atoke twifuze gukorana naho tutakigiye kure twifuza gukorana n'ishyirahamwe kopede karitaje kopede burundi twifuza gukorana n'amashyirahamwe mu karitaje turifuza mbere no gukorana n'aya mashyirahamwe yo mu ya nasiyonzini dufate nka UNICEF cyangwa OMS n'ihariro dufise ariko mu ntega bizoza mu ntegekanizo dufise turifuza kuzakorana n'abantu benshi ku buryo ngaha mu Burundi mu myaka 15 y'imbere ata muntu uzoba tubona atashoboye kuvurwa ariko kubera atabimenye yuko mu myaka iri imbere mu myaka 15 cyangwa ikurikira ata muntu uzobona mu Burundi agendana ubumuga kubera atabimenye cyangwa kubera atashoboye kwivuza neza.
Urakoze cyane. Reka kumbure tubandanye ku murongo wa telefone naho nyine abanywanyi b'ishu bya Amerika. Turafise uwitwa Jean-Claude Nsabumuremyi. Amahoro cyane.
Amahoro.
Bravo, meze neza.
Yego, turakundeye.
Duga ku ijambo ikibazo cyane cyumviye. Ego turakumva. Geje gutwara umwana ku ivuriro riri kuri hafi.
Yego, namujyanye kuri Saint Kitso ibujumbura akuri chanike.
Uherere hehe wewe none muri
kwanza. Murezi badambamaye ibinato ndamwambika. Banda tuwa mu ubunda cyane mu kwa mbere. Ndindiriye.
Urindiriye ko ibyo birato navyo nyene bibandanye bifasha. Urakurikiza none inkurikizo z'abaganga bavuga yuko ategeza kuguma avyambaye. Mushinga nayo butoye none umusaba gufasha iki kubijanye n'impanuro ndazi ko ashobora kuba zigufitiye mugabo hari ikibazo nyezina yo gufasha mwo muri aka kanya. Ibindi birato ego mushinga nayo butoye sinzi ko mwumvise neza telefone y'ubusa n'igoye gato ariko arafise uwo mwana nawe nyine afise icyo kibazo cy'ubwo bumuga yarituye abaganga bariko baramuvura kuri Saint Kizito uwo mwana arambaye ibyo birato ati mbega nta kindi kintu yokora uretse icyo kirato hama hari izindi mpanuro bo mufitiye nawe nyine
murakoze ndumva yuko ari umwana umwe mbose usanzwe dukurikirana nta kindi kintu gikenewe niba mbwiye yuko avyambara mu ijoro azovyambara mu ijoro ku murango arambara ibindi birato bisanzwe nkuko abandi bana bose bavyambara kuko ndumva yari amaze kugororoka nta kindi kintu gikenewe mu bijanye n'ubugaru akirenze gukurikiza izo mbwiye niba mbwiye yuko azosubirayo mu kwezi kuza uwo mwana ntazosubire kuiyo sango azomutware kwa muganga niba mbwiye ati uvyambare mu ijoro abonazambara mu ijoro gushika aho ba muganga bazomubwira bati umwana wawe yaragororotse birasubiyebe nagende yitegure agere imyaka azotangura ishuri nuko nta kashini kimu spokongera ko alanda yangu ndani mke ni yuko ali yeyumbile ni kikiga niro akawafisi nuko ispora diko yuko mnyayo yuko akini kile bichelewe akini kile bichelewe ni ali bichelewa arafisi inomero za haja kuifaruku sengi zito arafisi inomero zuo umufasha wazi edi wa aho azo yeda mubaze na wana ni mbali kwa sababu kuna yepishula azo yeda mubaze kimo cha uganisi
Nsabu mbuzi urabyumvise rero impanuro za umwishyirahamwe Hope Works kuko twumvise yuko umwana mutamukurikiranye hafi iki kibazo ciwe gishobora kugaruka gishobora kudakira kubera uko kuntu abavyeyi baba batakurikije impanuro baba bahawe rero twizere yuko uzozikurikiza kandi twumvise yuko amahirwe ari menshi abana barakira bavuwe kare
Murakoze cyane
Jean-Claude ego hanyuma mushinga ntahe buto yitubandanye tuganira kubijanye nabo bavyeyi imiryango muriko murafasha mu Burundi nibikorwa bidasanzwe nibikorwa bikomeye cyane cyane ko mubikora ku buntu mwavuze yuko ikimwe mu ntambanyi ari uburyo bwo kugira ngo abavyeyi bashike kuri ivyo bitaro kuri ayo mavuriro mukorera ko none mwishyamo ryanyu hari ico muriko muriyumvira canke ico muriko murakora kugira ngo nabo bafise uburyo buke bantawo nikora bashobore kuhashika bafashijwe kumbure n'ubufasha bwo kwiyunguruza n'ibindi nk'ivyo baba bakeneye kugira ngo bazane abo bana
ayo makoze cyane ikibazo mwishyamo ryacu turafise bivanye nuko twari tumaze kubona yuko abana benshi bahibakuza kwa muganga kubera ibibazo cy'uburyo twaragerageje kudozora turadozora no muri bo bose baraturonsa amafaranga makeya y'ubufasha abantu bantu nikora bafite abantu bavukana ngombwa kugana rero ni ukuvuga iyo umubyeyi aje kwa muganga arabonana n'abajeje gusuzuma arafise ibibazo bamubaza kugira ngo barabe uko abayeho icyo yaba yifashije nimba atacyo yifashije hanyuma bamaze kubibona yuko uwo mubyeyi akwiye gufashwa mu bijyanye no kwiyunguruza baraheza bakatwakura bakatubwira bati mu mubyeyi twa rose uno munsi harimwo umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa bane tubona yuko bataro bafashijwe mu bijyanye no kwiyunguruza abana baba bataheza bakuru abo babyeyi rero turaheza tukabarosa ako kabasha ko kwiyunguruza sakabasha akamanya isi yose kaboneka rimwe ariko karafasha ivyo biri nkuko nari kuza niza nkambamye biri kandi mu nse suriko twitwararika kugira ngo turonke n'abandi bantu bashobora kubifashamo baba amashyirahamwe yanga mu Burundi amabanki ayandi makompanyi ku buryo atamwana n'umwe mu byiriso byacu atamwana n'umwe mu myaka cumi iyo bazoreka kufungwa kubera ataronse ubufasha icyo turiko turakora ni icyo ariko naho tudakwiriye kirafasha
ego hama benshi baravuga yuko kumbure ahantu hazwi cyane mu Burundi cyane cyane Bujumbura bavura ubumuga ari kuri Saint Kizito ariko kandi benshi bazi ko haziyimvye kuja kwivuzayo none muragira ukuntu mushikira abantu mu ngo zabo mu kibano kugira ngo mubasigurire i programme yanyu ubu bufasha bwanyu mufise muri Hope Works Burundi mukaja mu kibano mukabasangayo mukabasigurira kuko birumvikana yuko benshi bashobora kutaza kuko bibaza yuko mubaca amafaranga
murakoze cyane nkuko mubivuze twebwe umugabe w'uburugari bwo mu Burundi umugabe w'uburugari mu Burundi kuva urugari ni ku buntu umwana yitaruye gushika heza sengi zito niho bavurirwa abantu benshi bashobora kuvuga ko haziyinze ariko twebwe neza ni uko ubugari tubukura ku buntu rero kugira dushikire ababyeyi twibumvise turafise ibikorwa dutegura gukorera mu makomunote twamaze gutegura gukorera mu makomunote turasha mu masengero turasha mu masoko turasha mu nama z'indongozi ziriya nama z'umutekano tukabasigurira tukababwira yuko twebwe ibintu bijyanye no kuvura ubumuga bwitwa ubugaro bikorwa ku buntu umubyeyi akana kimwe ari asabwa cyo kuriha mbere y'iyo bibaye na ngombwa umubyeyi mufasha mu kuja kwivuza kugira ngo nijya kunoka ashikayo tumuronse ubufasha asohorezwa kwa muganga aronswe n'ubufasha bw'umwana wiwe kandi ubuntu
turagushimiye cyane mushinga ntahe Ladislas Butoyi mushaha mu Hope Works dusozera ikiganiro rero kumbure impanuro utanga habari ku bavyeyi ku gwego rw'igihugu kuri leta ku mavuriro kugira ngo iki kibazo gitorege umuti abana bavugwe bakire dusozera murakoze akajambo kanyu
murakoze cyane akajambo notekerera abarundi bari kwasumbiriza nuko no bavira yuko ubumuga kugugaru ari umuga uvurwa ugakira neza kandi atakibutera kizwi kandi budafashe ku migumo budafashe ku burozi ari iki nicyo cyose mashora kwibaza atarashe bijyanye muri izo bibiko iki cyo kumenya ikindi akandi kanonotera no gatera abakora mu bicara cy'amagara y'abantu no kera kama ndabasaba yuko twogira imbono imwe yuko ata muntu mu minsi izoza mu myaka iza yogenda tuvuga yuko yogenda ubumuga bw'ubu twabona agenda ni ubumuga bw'ubuga ko ntashoboye kugwa kandi icyo ibyari gukorwa kubwira uwo mwana bw'ubwe bihari kandi umwana ibyari gukorwa bihari ariko bitakozwe kugira ngo umwana akire rero urumva mvuze icyo ako nta kaminotera haba mu notera abaje amagara y'abantu mu Burundi amashyirahamwe yakora mu gisa cy'amagara y'abantu reka n'abandi bagira neza bari bo bose bashobora kugira icyo batereye kugira ngo umwana afungwe akire neza atambuke nk'abandi kuko uyu mwana ashobora kuba uwandi ashobora kuba uwiwawe nta muntu n'umwe yokwifuza yuko umwana we yogenda ubumuga bwiwe igihe ubuzima bwe bwose kandi ubwo bumuga ari ikintu gishobora kugurwa igakira icyo nshafasha ntera akamo ni ukubwira wa mutima runtu ugufasha uwubishikiye adafashwa kugira ngo uwo bishikiye adashobora kuvuza umwana wiwe adafashwa kugira ngo umwana wiwe azotambwe nk'abandi azokwite nk'abandi azokwite nk'abandi azokwite umupira nk'abandi azovoma seri nk'abandi abandi bantu bose batavukanye ubwo bumuga
murakoze cyane murakoze hanyuma kumbure dusozera ibujumbura benshi barakunze kuza kubitura abatabishoboye abatahazi ni hehe neza na neza ibujumbura mukorera
ibujumbura hano dukorera ni ku cyicaro gikuru cy'ibigo by'abagana n'ubumuga mu Burundi turi muri quartier Jabe kuri avenue de l'Egiberi ibarabara ryitwa Egiberi abagita Avenue de la Mort turi hafi cyane y'ikigo cyitwa Santa Kamuri cyakira abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe tukaba kandi turi na hafi n'ikigo cyitwa Abuber hanyuma aho dukorera ahandi nahavuze mugabo ibiro bikuru byacu biri aho
ego murakoze cyane rwose rero umushinga ntahe Ladislas Butoyi umuyobozi w'ishyirahamwe Hope Works Burundi gitaho abana bagendana ubumuga bw'ubugaru cyo bita club foot mu cyongereza cyanke pied bot mu gifaransa ego murakoze cyane rero gufata akanya kuganira n'ijwi rya Amerika no kwishyura ibibazo by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika turabashimiye cyane
ndabashimiye cyane mwanya mwampaye wo kuganira n'abarundi nabo mu karere ku kibazo kuri ubu bumuga bwitwa Frankfurt cyangwa ubugaru cyangwa ikisepo mu gifaransa ni neza neza ubundi ni nkangenera umurongo uruguruye nzobitaba murakoze cyane
turabashimiye namwe reka dushimire n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika baterereye mu kiganiro nshimire na Geoffrey Mutagoma yamfashije mu buhinga bw'ibyuma n'abandi bose hano kuri radio rya Amerika mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka kuri micro ndabashimiye ndabasezera mugire umunsi mwiza